Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Sangwe kaze nshuti bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe kaze murano makuru twabateguriye kuri no genekerezo ya 11 ruhuhuma umwaka w'2022 ari twabateguriye no munsi yahagaze kuri izingingo nkuru nkuru zikurikira. Umwigisha wo kwishure shingiro Nyamitore iri muri komine Vyanda mu ntara ya Makamba yagirizwa gukubita umupolisi agakomereka mu mutwe hayizindwi yararekuwe n'inyamiramabi aracidegenza. Umuryango w'uwo mupolisi ugasaba ko ubutungane bwokora murazumva muri ano makuru. Mu gisata c'indero erari n'ibizi hari mu akurikiranira hafi ikibazo c'indero mu Burundi asaba umushikiranganje w'indero gufata ingingo ruhasha mu gushengeza imbere y'ubutungane abigisha bagirizwa gushurashuza abana mu mashure. Ni nyuma yaho ishirahamwe FENADEB ryitaho abana ryerekanye ko abana barenga 3,600 batwanjwe inda mu mashure mu myaka itatu. Mujanye n'impunzi naho Filippo Grandi komisere mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR asabwa n'impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania guhagararira agateka kazo mu rugendo arimo muri ico gihugu ayana yandi ni mukanya kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu Nzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa amakenga ni yose mu banyagihugu baba ku mutumba Mugoboka muri quartier Mutanga ni muri komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura. Ayo makenga akaba afatiye ku mushoferi yacumiswe yongera asahugwa amafaranga yose yari afise n'abantu batatu bazwi haciye iminsi 10 ariko gushika ubu bacidegenza. Basaba abajejwe intwaro n'ubutungane gukurikirana abo bagizi ba nabi. Ni inkuru ya Janvier Habarugira.
Ubwo bwisha bwabaye ku igerekezo rya 30 z'ukwezi guheze aho bagabo batatu bategereye umushoferi agendesha itagisi baramukubita bogera baramucumagura ibivugita inyuma yo kumutwara amafaranga yose yari afise. Abanyeshuri biga kuri kaminuza y'i Burundi bataha kumugoboka niyo batabaye uyo muntu bamutwara kwa muganga mu bitaro byo kwijabe ari Kiruruma. Amakuru dukura mu banyagihugu bo ngaho kumugoboka avuga ko abavugwa muri ayo mabi ari uwitwa Bacanamo Daniel ico yitungiye inosa hamwe n'umukozi bita Ernest wa Mustanteri wa komine Mukaza Renovasi Ndayihebura. Ako kagwi kabo babisha ngo koba gakoreshwa na Jean Pierre Nimbona yahora atwara quartier Mutanga Sud. Ikibaje ngo nuko abo bantu bazwi ariko bakaba bacidegemvya bagasaba abajeje umutekano mu gisagara ca Bujumbura co kimwe n'abajeje intwaro n'ubutungane gusenyura ako kagwi k'abagizi ba nabi.
Abo bantu bacumita imbuga itamwicara abahita, abo bantu barara baranywa bugaca bagategera abahita bakariyo bakabagira uko bashaka kuki badafatwa kuki badahanwa abenegihugu bamugoboka bamutangasi bararushe. Ako karorero ni kabi cane kamacungu ahacumitswe imbugita agatabarizwa ariko abamucumitse imbugita bakavyemanga muri gipolisi igatinya kubafata chef de zone agatinya kubafata harakenewe ko abenegihugu ngira ngo bohaguruka bakikoreye akazi. None bigende gute ahantu umushahara wa mbere aherutse kuvuga ati Mukaza komine Mukaza iri kirashi Mutanga Sud iri kirashi, none habuze iki ba chef de zone ba chef de police bafata abo bantu bigize umugwi w'abasuma naricaga aho abenegihugu bararushe uguma abona amacungu aguma abona icaha gitembera mu ibarabara c'abamucumise mu ngabo ntibahanwe. None chef de zone rero nawe byamunaniye nk'uko byananiye chef de quartier akarinda bamukora ko amaboko byamunaniye nk'uko byananiye mutangira Mukaza bakarinda bamubwira ati tani imihoho.
Uruganda rwa radio Nzamba agati yakawe rwagerageje kurondera kuri telefone rwandikira no kuri WhatsApp Jean Pierre Nimbona yahoze arongoye Mutanga Sud avugwa muri ubwo bugizi bwa nabi co kimwe na Hiberiano yamusubiriye kugira batange umuco kuri ico kibazo ariko nta numwe yitavye canke ngo yishure ku butumwa bwacu.
Mugenzi wacu Janvier Habarugira arakenuye umushikiranganje w'indero akwiye gufata iya mbere mu gushengeza imbere y'ubutungane abarezi bagirizwa gushurashuza abana mu mashure. Ako nakamo gategwa n'umufasoni yarari nibizi ari mu akurikirana ikibazo c'indero mu Burundi. Ivyo abivuze inyuma yaho ishirahamwe FENADEB yerekana ibitigiri birenga 3,600 vy'abana batwanjwe inda mu mashure mu myaka 3. Kugiwe umushikiranganje akwiye guha intege amashirahamwe aharanira gateka k'abana hamwe n'abarezi bashira ahabona ayo mabi kugira abayakora batuzwe kurikira.
Ico kugwa ca mbere cyo bariki nuko basoma amategeko nuko ubushikiranganje bw'indero bwohera kuri abo bategetsi, kuri abo bayobozi, kuri abo barezi bamaze kumenyekana bakaca bafata ingingo agahamagara ubutungane akabwira ubutungane ati kuvuno munsi umuntu yagirijwe jewe nyine ndahishikira mu gihe ubutungane butokora ico bwategezwe gutuka ni ubahiriza amategeko rero ni bakingira ubutungane guko ubutungane burakoreshwa ni bwiyambika gashamba ni ubahirize ubutungane ubutungane bumenye yuko itegeko rihari bubahiriza itegeko nimba hari abantu bafise ibyerekana yuko abo bana bakorewe amabi nkawo n'imbere yuko batwarinda baheze babushengeze ico ni cyambere cyakabiri nuko umushikiranganje yo intege abarezi ayo mashira hamwe haranira gateka k'abana ayo masendika akayaha intege bwategeko maze bakahanagashimwe abantu bazoberekanye abayobozi canke abarezi bariko baragira imigenderanire ishobora gushora abana mu mibonano mpuzabitsina abayobozi b'ishuri abarezi bakora amabi nk'ayo nibo bataramura aho ico ni igikorwa c'ubutungane n'ubushikiranganje bw'indero mu gihe bo bataramura ibyo byose byotuma n'abari bafise imigambi n'abari bafise iyo ngeso baca bagira ubwoba bagasha coba bagahagarika aho ndahamagaye y'amashirahamwe y'abigisha ndahamagaye abavyeyi amakomite y'ishingwashuri mbega ariko akora iki kw'ivyo vyose bibe bari ngaho amakomite y'ishingwashuri nakora igikorwa cayo mu vyo bajejwe harimo gukingira agateka k'abana harimo gutohoza ngo barabe ibintu byose bishobora gucika intambamyi kugira ngo umunyeshure ntabane nyinshi.
Mu gisata c'indero mwigisha wo kw'ishure shingiro rya Ecofo Nyamitore iri muri komine vya Ndamuntara ya Makamba yararekuwe n'inyamiramabi izwi ku izina rya Ndamiye Leonard. Ni mu gihe uwo mwigisha yagirizwa gukubita umupolisi agakomereka mu mutwe ku igenekerezo rya kabiri Ruhuhuma uno mwaka. Amakuru dukura muri iyo ntara amenyesha ko uwo mwigisha abandanya yidegenza mu gihe uwo yakubiswe akiri mu bitaro kandi ubuzima bwiwe businzikaye cyane. Umuryango wiwe ugasaba ko ubutungane bwokora wagirizwa ico caha agahanwa hisunzwe amategeko ido nido na Eddie Claude ni nahazwe.
Ndaitwa Eko Simoni ni umwigisha wo kuri Ecofo Nyamitore iri muri komine ya Vyanda akaba yagirizwa kuba yarakubaguye umupolisi azwi ku izina rya Ndikuriyo Siriac aho yamukomerekeje mu mutwe. Amakuru avaho mu ntara ya Makamba amenyesha ko yoba yamukubitishije icuma mu mutwe ubamagara yiwe akaba asinzikaye cyane. Abanyagihugu bakababazwa n'uko uwagirizwa ico caha yaciye arekugwa n'inyamiramabi yari yamufashe ubu akaba yidegenvya.
Yavuye muri sala dukafiri aya vuye afite mu ibarabara acahura n'umwigisha yitwa Eko Simo yigisha ahantu muri Ecofo Nyamitore muri komine Vyanda ngo bari hasi babonye aguye hasi ntibazi ikintu yamukubise mu mutwe ntawuzi ko ari icuma ngo ntawuzi muga abaganga bavuze bati siboye ntawuzi ko ari imbugi. Hanyuma abakwafere baca baratabaza abantu bamutabaza abantu baraza baramutwara kwa muganga. Hanyuma bukeye yasi aja muri koma uwo Ndayitwa Eko Simo bukeye abwira arekugwa n'umuoperi yitwa Ndamiye Leonard aca amurekura mbani nitabikeye muri iwacu mbamuhaye nka sentantine canke ibihumbi 100 rero umwigisha yidegendaye ku kazi mugabo uwe nawe ubu abantu bamanukana hirya hejuru bamanukana muri takisitiki kibura yuko bari bakeneye sikaneya baragendayo mu gipolisi barayibura baragenda ku mpanda barayibura umuryango uriko uragerageza uko ushoboye urabe ko bamutwara muri sikaneya imurikira
bagasaba ko ubutungane bwokora uwagirizwa icyo caha agahanwa.
Hanyuma rero twagomba tusabe umuoperi akorera igihugu umuoperi abaze igituma yarekuwe muri icyo gihugu arenga ukigere ubutungane abazwe kuko uyu mupolisi
Urugano kwa radio inzamba gateka kawe gwarondeye nyamiramabi ndamiye Leonard asanzwe ariwe yarekuye umwigisha Simoni ndayitwaye ko kugira atanga umuco kuvyo abanyagihugu bagiriza uwo mwigisha telefone yiyo ngendanwa twayihamagaye ariko ntiyitaba
mugenzi wacu Eddie Claude linahazwe tumushimire tumiramate mukanya ano makuru twabateguriye arabandanya
inzamba
tuje mu gisata cy'impunzi impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cha Tanzania zisaba komiseri mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR Filippo Grandi guhagararira agateka kazo mu rugendo arimwo aho muri ico gihugu kibahaye indaro hamwe mu baganiriye na radio inzamba agateka kawe basigura ko kuva mwaka w'2017 gushika no munsi Leta ya Tanzania idahengeshanya kubatoteza kugira batahuke ku nguvu mu gihe bo babona ko ico bahunze mu Burundi n'ubu kitaratora umuti tubakurikira
urugendo rwiwe hano muri Tanzania Filippo Grandi na cyane cyane mu makambi y'impunzi nifuza yuko atorera inyishu ikibazo kijyanye n'umutekano kimaze umwanya muremure aho impunzi zimwe zahohotewe izindi zikaburirwa irengero izindi nazo zigahungira mu bihugu bitandukanye bya kano karere kuronderera igihugu kugira gatatu impunzi zahungiriye mu gihugu cya Tanzania z'Abarundi ibihugu byemera agateka kazi na muntu bikana kubahiriza na cyane cyane agateka k'impunzi kubahiriza agateka k'umwana na cyane cyane kwemerera impunzi z'abantu zahungiriye hano zitifuza gutaha mu gihugu cy'u Burundi kuko ari ikibazo cy'u Burundi nk'uko bikorwa mu bindi bihugu
ikintu cya mbere dusaba userukira hasha ku isi tumusaba kwiyusaba leta ya Tanzania igakurikiza amategeko yashyize ko umukono yo gukingira impunzi ikareka kudutoteza kuko tumerewe nabi cyane tubayeho dusumbwe n'ibikoko byo mu ishyamba rero dusaba ko yuvugana na leta ya Tanzania by'ukuri igakurikiza amategeko mpuzamakungu yashyize ko umukono hanyuma akatureka tukaba kuko ndakubategera kugira ngo dushyire ko amananiza tutatwomoke hanyuma dusubire i Burundi bimaze imyaka 2016 kuva mu 2017 niho batangura kwerura ku mugaragaro badufatira ibihano rero ibintu tumaze mu myaka 5 iyo twaba dufite icyo tuja tuba twaragiye nta mu rukira rero tumusaba ko ibyo bintu byo bidukorera akavuga muri leta ya Tanzania amagogo turimo yuko tutoteza agahagarara ni nacyo tumwiteze ko ni nacyo tuzomubwira niyo twagigwa amahigwe agaza kutugendera aho tugore muri ano makambi y'impunzi
twebwe impunzi ibibazo byihutirwa bidufashe gukemura ahanini kugondoza leta ya Tanzania ubwo akarisha agatoteza tugirirwa nihano turimo turorero uko ubu twugurura amasoko ingendeshwa ry'amakinga n'amamoto kureka kuzitinira imirima kureka kutunyaga ibyacu kureka kutwumvisha ko mu Burundi amahoro n'umutekano byiraye kandi tuzi ko ibyo twahunze bitaratorerwa umuti
mu kiganiro ku isoko uno munsi tugaruka ku mvugo ya leta y'u Burundi imenyesha ko gushika ubu ikirindiriye ko u Rwanda ruyirungikira abashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 ku isoko mu gishikirizwa na Emile Nibasumba
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kugira ngo imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda inaguke neza, igihugu cy'u Rwanda gitegerezwa kurungika mu Burundi abagerageje guhirika ubutegetsi mu 2015 kubwo umushikiranganji Albert Shingiro ajeje imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu abanyepolitike bavuga iki kuri iyo mvugo ya leta y'u Burundi inyishu ni mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 11 ruhuhuma mu 2023 mushikirizwa na Emile Nibasumba. Kumu musi wakane igihe ariko arashikiriza ibyaranguwe mu mezi atatarangiza umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri umushikiranganji ajejwe imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro yavuze ko imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda izoba myiza by'ukuri igihugu cy'u Rwanda nicyarungika mu Burundi abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu
ubijyanye n'imigenderanire myiza n'ibihugu byo mu karere na cyane cyane ibyo duhana imbibi tuguma dukora uko dushoboye kose biciye mu ntumbero ya nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo ibihugu byose duhana imbibi n'ibihugu byo mu karere tubane neza dukorane neza ata mwasi arimo mbere n'igihugu twashoboye kugiranira ingorane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihugu cy'u Rwanda turiko turanagura imigenderanire hagati yacu n'icyo gihugu mwarabonye yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yashoboye kugendera Burundi kuwa gatandatu mu ndwi iheze ikaba ari intambwe nziza cyane mu bijyanye no kunagura imigenderanire hagati y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda mugabo rero haraho akantu kagihaze turacyarindiriye yuko badusubiza bamwe bashatse guhirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu batsindaro muri icyo gihugu turizeye rero yuko nabo nyine bashobora kuzobaduha kumbure mu minsi iri imbere cyangwa mu gihe bazoshaka kuko twebwe twibaza yuko atagihugu kibanyi cyoshyira imbere abo bantu batarenga mirongo ibiri cyangwa mirongo itatu kikabaguza n'imigenderanire myiza ifitaniye n'u Burundi.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB yari no mu bari barongoye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu abona ko ibyo abategetsi b'u Burundi bariko barasaba ata burenganzira babifitiye.
Cya mbere ikibazo guhirika ubutegetsi ahubwo bahatswe kuza guhirika ubutegetsi kuko igihe bahaguruka bakavuga bati aba barongozi b'igihugu bahisemo kugaragariza abanyagihugu guca ku binyabwiriza nshingiro bakuye ku burongozi babikoze mu ntumbero no gukingira igihugu no gukingira abanyagihugu mu gihe abarongozi bahisemo guca kubiri n'amategeko mu gihe abarongozi bahisemo guca kubiri n'imyirizwa nshingiro y'igihugu abanyagihugu cyangwa abantu bari mu nzego z'igihugu gucungira amahoro n'umutekano barafite uburenganzira bwo guhaguruka bakikura ko abo barongozi babicishije mu nzira iyo yose ishoboka nta muntu yashobora kuvuga ngo abantu bagize ibintu nk'ibyo ngo bagerageje gutabara igihugu ngo bashatse guhirika ubutegetsi aha rero umuntu yofatira nko ku ngingo iherutse gufatwa n'isentare ya Afurika y'ubuseruko aho yavuze yuko ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza caciye kubiri n'amategeko bwiza nshingiro y'Uburundi n'amasezerano ashyiraho mu muryango wa Afurika y'ubuseruko bisigwa rero yuko Petero Nkurunziza umwanya wose yarongoye Burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yaburongoye yaheretse ubutegetsi ntiyaheretse ubutegetsi wenyine yarabifashijwemo n'akagwi k'abantu karimo n'abo barongoye igihugu uno munsi n'abaheretse ubutegetsi bakabishikako bafite uburenganzira nganzira ubuhe bwo kujya kurondera abo bagize ngo bahaze guhirika ubutegetsi ikindi umuntu yofatira ko ni uko abantu bahunze igihugu benshi baje kwicwa bamwe bagenzi babo barishwe bamaze gushika mu mahanga ibihugu bahungiyemo nta burenganzira bafite bwo kubasubiza mu Burundi kuko umuntu amaze guhunga igihugu ciwe hari amategeko mpuzamakungu amukingira hariho amasezerano ubu yashyizwe ko umukono n'u Burundi n'u Rwanda n'ibindi bihugu izo mpunzi zahungiyemo ku buryo ayo masezerano abuza ko umuntu yahungiye ahantu ashobora gusubiza mu gihugu ashobora kwicwa cyangwa akaburizwa ingufu nane bibaza yuko namba koko abo bantu bari mu Rwanda hariho abari mu Rwanda Rwanda rwasubije mu Burundi bibaza ko u Rwanda atamategeko kuba rurenza tutokurikirana imbere y'amategeko mpuzamakungu ibiye nta gihugu cubahiriza amategeko kibikora umuntu yahungiye iwawe uramukingira icyo wirinda ni uko adahungabanya umutekano w'igihugu yahungiyemo n'ibindi bihugu bibanye cyangwa umutekano mpuzamakungu nta kindi rero bariko barasaba bariya bantu bari ku butegetsi no musi barazi ko bidashoboka
ku bwa Jeremy Minani harakenewe ibiganiro
jewe barisito icyo nibaza ni umuhanura n'uko yotegera yuko ikibazo afitaniye n'aba banyepolitiki cyangwa aba basirikare bahunze igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ikibazo cya politiki si ikibazo cyo gutungana ikintu gikenewe ni uko agira inguvu akicarana natwe tukicarana tukaganira tugatora umuti wa politiki w'ibibazo dufitaniye hanyuma tukitahana byo gusaba ngo badutahane azi ko bitazashoboka iyo tukaganira tuzitahana twebwe nyine mu gihe tuzaba twumva yuko umutekano wacu tutashatse ikibazo z'ubufisi kandi mwe tuzatwumva yuko dutashe tuzaba tugiye gufasha mu kubaka igihugu na cyane cyane mu gukomeza intwaro ya demokarasi. Negiye igenderanira avuga ko utazonaguka yibaza ko Burundi bubikuramo akarusho akahe, kuko Burundi bujya burakeneye u Rwanda kurusha uko u Rwanda rukeneye Burundi. Umuhora Abarundi bakoresha cyane mu kuzana ibidandazo mu Burundi uca mu Rwanda ukeje mu Buganda ugashika muri Kenya mbereka n'abandi muri Sudan y'Epfo, none ushobora kwiyuganira ko nk'ifuku ute ugacuvuga ngo uri kuteza imbere Burundi na guteza imbere igihugu mu gihe ubutunzi bwe bumeze nabi ugacuvuga ngo uri kugana umuhora mukuru Abarundi bacishamo ibidandazwa. Ningendo ku by'ukuri Vansito yoheba kuko abantu bose babarongozi bafashe mu ngendo ntiyabereye.
Kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze w'2022 Leta y'u Burundi yashikirije ko imbibe zayo zo ku butaka zuguruye zose hari mu izo buhana n'u Rwanda zari zimaze imyaka irenga ibiri zugaye. Imbibe zo mu kirere zozo zagumye zuguruye. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 11 ruhuhuma mu 2023. Mwese mwaduteza biri ndabashimiye nongera ndabike banura mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubuta
cari kiganiro ku isoko.
Ubu naho ni ka kanya ko gukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi turangije muyashikirizwa na Kahina Dusabe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze mwese muri ano makuru yanditswe n'ibimenyeshamakuru muri Nondwi. Tuyatangurire kuri SOS Media kivuga ko hari Abarundi 29 bafungiwe mu gihugu cha Zambia bagirizwa kwinjira muri ico gihugu atavyangombwa bafise kandi baciye mu binywabi. Kubwa Josephine Marambo ajeje ugisata cyo gutanga makuru mu gisata kiraba abinjira n'abasohoka muri Zambia, abo Barundi 29 binjiye muri ico gihugu baciye mu nzira zitandukanye. Bose baciye ku mipaka ico gihugu gihana na Tanzania. Bafise imyaka iri hagati ya 10 na 40. 13 muri bo binjiriye ku mpapuro za magendo bakuye mu gihugu cha Tanzania, abandi 4 nta na kimwe kibaranga bari bafise. Abarundi rero bafungiye mu gashoka district ya Chirundu aho nyene muri Zambia mu kurindira ko amatohoza akogwa. Kubwa SOS Media abo bose binjiye mu kwezi kwa mbere guheze. Abaharanira gateka ka kiremwa muntu bibaza ko ari urudandazwa rw'abantu rubandanya. Babivuga bisunze ko hambavu yabo 29 hariho abandi Barundi 24 bahagaritswe mu gihugu c'Ubugande muri uko kwezi nyene kwa mbere. Mu gihe bari ko baja mu bihugu by'Abarabu, ubukene mu miryango, ubushomeri hamwe no kubura imitahe ni bimwe mu bituma Abarundi batabakomoka nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe ONRCT uwe ton frère rigwanya urudandazwa rukoregwa kiremwa muntu. Aya makuru tuyabandanye n'ico kimenyesha makuru nyene kivuga ko mu ntara ya Rumonge ata muntu akiri muto arekuriwe kujabuka mu gihugu cha Congo iharanira demokarasi, kuko ngo buhava baja mu migwi y'Abarundi igwanira mu gihugu cha Congo. Kubwije kimenyesha makuru ngo nta rwandiko rwigeze rushigwa ahabona rubuza abakiri bato kujabuka i Congo. Ariko rero haraheze indwi zitatu abapolisi bajejwe iby'imipaka batemerera umuntu numwe mu bakiri bato kujabuka mu mupaka. Ngo itegeko ryo ryatanzwe n'abategetsi bo hejuru batinya ko abo bakiri bato bohava baja mu migwi y'abagwanyi b'Abarundi bari muri Congo iharanira demokarasi. Abanyarumonge babona ko ari uguhohotera kiremwa muntu mu kubabuza uruja n'uruza. Urudandazwa n'iterambere ry'igihugu bizohasinzikarira. Mu byerekeye ubutunzi naho ikimenyesha makuru buhundiye ko candika ku mafaranga y'agaciro aguma azimba uko bukeye uko bwije. Buhundiye ko catembereye mu mazu adandaza ayo mafaranga mu gisagara ca Bujumbura kugenekerezo ry'indwi muri uku kwezi. Chasanze idolari rimwe ry'Abanyamerika ari kugwa amafaranga y'amarundi 3,350, mu gihe ry'Abanyaburayi ryagugwa 3,850. Ngo ico giciro ni kinini cane kubwa buhundiye ko. Ariko rero abagura ayo mafaranga barashima ko asigaye aboneka, kuko imbere y'uko basubira kugurura amazu bayacururizamwo yari yabaye nk'umuzi w'ibuye. abagura amafaranga y'agaciro bari bazituma ibiciro bidasa hagati ya BRB n'abacururiza hanze ni banki nkuru y'igihugu idolari rimwe ryavunjwa amarundi 1053 ico gihe mu gihe mubikorera ryarigeze ku 3,350 babona ko ubudasa bw'igihumbi n'amajana 5 ari menshi cyane aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri nondwi mwari kumwe na Kahindu Sabe mugire weekend nziza nawe ubutaha
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Karina dusabe urakoze ni nahano rero duce dusozera no makuru twabateguriye nshimire mwebwe mwese mwayateze yombi bagenzi banje bayateguye ndabashimiye nawe nyene Jezin Kaze ndayabashikirije nkaba nabikebanuye naho ubutaha